yesa mbugira yamaraso yeza yamaraso ya yesa mbugira yamaraso yeza.
Nothing but the blood of Yeshua, Yeshua. Yetu hindu ratu kaba boturi. Nothing but the blood of Yeshua. Koyo twinjiza muwiwe mutima. Oya oya sibi manzi byama fizi. Oya oya sama shikanwa ndabizi. No wiwe mubiri. Oya tanze kugiti. Bibari mwe gusa ishimwe ku mucunguzi. Damu ya Yesu imeturete ya utakatifu. Avuga ibyiza no gusumba yaberi. Naho ibyaha byawe byo tukura tukutuku. Niwa mwizera arakweza nka sheregi.
Turera, turera, turera,
turi hangagera.
Turera, turera, turera.
Eshe, tugende.
Yamaraso yiwe agiza gwa rukundo gwiwe rutuvugwa. Yamaraso yiwe agiza gwa rukundo gwiwe rutuvugwa. Yamaraso ya Yesu mbugira. Yamaraso yeza. Yamaraso ya Yesu mbugira. Yamaraso yeza.
Nothing but the blood of Yeshua, Yeshua. Yetu hindu ratu kaba boturi. Nothing but the blood of Yeshua. Koyo twinjiza muwiwe mutima.
Nahandi ni muri gwa rukundo gwiwe. Duheshwa gucungurwa n'amaraso yiwe.
Yakuye icete catwagiriza catubuza kwinjira ahera hera.
Iradukiza itadukirishije ibikorwa byacu byo kugororoka. Ikadukiza idukirishije uguhindurwa basa namwe muyera.
Turera, turera, turera,
turi hangagera.
Turera, turera, turera.
Eshe, tugende.
Yamaraso yiwe agiza gwa rukundo gwiwe rutuvugwa. Yamaraso yiwe agiza gwa rukundo gwiwe rutuvugwa. Yamaraso ya Yesu mbugira. Yamaraso yeza. Yamaraso ya Yesu mbugira. Yamaraso yeza.
Yeah.